እንግዲህ ኒውስዊት አሜሪካ Isuti Amerika riba andanya kwa shikizi vigani ya tuyari mkino ni mwa kinyaru kwa anda i Washington DC. Niliwe neza nchuti muteza matukui. Nikumena fite ni yongabo. Ndaba hai kaza mwigani ya tuyari kujo kuriisa.
Urero unga kurangie uyu 2018 hamaze kumvirizwa abantu batari bake mu matohoza yido nido y'igorubanza kuko twashikanye amadosiye arenga 1,600.
Uwo ni Maitre Amel Niyongere avuga ku madosiye arenga 1,600 ku kibazo cy'u Burundi amaze gushikanwa muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Tubafitiye n'amakuru ku nama yo gutegura integuro y'itegeko rigenga amatora yo mu mwaka 2020 mu Burundi hamwe n'ikiganiro kanyaburunga. Amakuru rero yo mu karere kibiyaga binini tubafitiye ku Burundi. Urunani rw'abashingwa manza bakurikirana ikibazo cy'u Burundi kwamenyesheje ko mwaka 2018 urangiye bamaze gushikana amadosiye arenga 1,600 muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Ayo madosiye nayerekeye ibyaha bishobora kuba byakozwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 harimo ubwicanyi bw'ikivunga, guhohotera ikiremwa muntu canke gufata abakenyezi ku nguvu. Ngo Runani wizeye ko uyu mwaka wa 2019 usorangira hamaze gusohoka imitahe yo guhagarika bamwe mu nzego za leta abakekwa ko ibyo byaha. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu Pierre Kaveni iyo nkuru.
Urunani rw'abashingwa manza baburanira baburiye ababo n'ivyabo hamwe n'abahuye n'amabi n'ivyaha bishobora kuba vyarakozwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 barashima aho bagejeje igikorwa. Maitre Armel Niyongere umuhuza bikogwa muri ubwo Runani yabwiye Ijwi ry'Amerika ku mwaka wa 2018 warajuheze bamaze gushikana amadosiye arenga 1,600 y'abantu bakorewe amabi imbere ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI.
Ubu rero umwaka urangiye w'u 2018 hamaze kumvirizwa abantu batari bake mu matohoza yido nido y'igorubanza kuko twashikanye amadosiye arenga 1,600 muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Hama aho rero hariyo n'ayandi y'amabi abandanya ko gwatumwa twakira, twifuza kurungikira ibiro by'umushikirizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Ubu rero bariko bumviriza iyo miryango n'abo bahohotewe ubuzima, ariko mwo bumviriza urumviriza n'abandi baza nk'ivyabona nk'abakora mu nzego za leta, abo barabonya ubwicanyi buriko burakogwa, abo babakora mu nzego zitandukanye za leta, kugira bishobore gufasha biha umuco iyo sentare.
Umwaka uraheze abacamanza byo sentare CPG bahaye uruhusha umushikirizamanza mukuru Madame Fatou Bensouda gutangura amatohoza ku byaha bishobora kuba byarakozwe mu Burundi. Maitre Armel Niyongere avuga ko igikorwa kizoca gikurikira uyu mwaka ari ukurunga ikimitahe mpuzamakungu yo gufata bamwe mu bakekwa.
Umushikirizamanza ahejeje kwerekana neza yuko ibyaha byakozwe bisanzwe bikurikiranwa n'iyo sentare mpuzamakungu mpanabyaha, araheza agashyira ku mitahe y'abakurikiranwa n'ivyo vyaha, akagira nabo ashengeza mu butungane. Nico gikorwa barimo rero bari matohoza. Twebwe nk'abashingwa manza turiko turobananya tubaha ibintu vyerekana neza yuko ivyaha vyakozwe, tubashira hamwe n'abakorewe ivyaha rero abituye sinari mpuzamakungu mpanabyaha, rero duserukira twebwe hama tukanabereka n'abantu bashobora kubaza mu gutanga umuco ku vyaha vyakozwe. Aye tukibaza yuko muri uyu mwaka wa 2019 hashobora gukurikiranwa bamwe bamwe mu bazokwagirwa n'icaha.
Abo bakekwa ko ibyaha nka byose biri mu madosiye abo bashingwa manza bashikirije sentare CPI n'inzego za leta. Muri ibyo byaha harimo ubwicanyi bw'ikirenga, uguhohotera gateka kazina muntu n'ibindi.
Hariyo bafashwe ku ngupfu cyane cyane abakenyezi n'abigeme, hariyo amadosiye y'ihohoterwa rya kiremwa muntu, hariyo amadosiye ajyanywe no kunyuruzwa n'ubwicanyi ukabije. Ibyo byose twabihaye iyo sentare kubera tuzi yuko biri mu byo iyo sentare ishinzwe mu gukurikirana. Abitu iyo sentare bose ubu unye bariko baraza gutanga ibyemezo, abava i Bujumbura, abava mu Burundi, abava mu bihugu bahungiyemo urabona neza yuko abantu bashaka gukorana gufasha guha umuco umushikiriza amanza wasanire muzamakoma na vyaha nabakora mu nzego za leta n'abari ko bakora mu nzego za leta nabandi bari mu Burundi baraguma batanga makuru kandi bakemera yuko bashobora mu gihe bakingiwe botanga ibivyemezo byerekana yuko ivyo vyaha vyakozwe kandi bakaduma ko nurutoki nabakoze ivyo vyaho
kuva itariki 27 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2017 Uburundi bwarikuye ku mugaragaro muri senare mpuzamakungu mpana vyaha CPI. Leta y'Uburundi ivuga ko ayo madosiye yose agitwariwemwo ari imfagusa. Leta yagiriza iyo sentare kubikoreshwa na bimwe mu bihugu vya Burundi bidacana uwaka no Burundi. Yamara mushikiriza amanza mukuru w'iyo sentare yemeza ko amatohoza ku vya vyakozwe imbere y'iyo tariki atakabuza ko abandanya kandi abazokwagirwa nabo bagakubitwa intahe mu gahanga. Pye Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Kira ni kiganiro cy'ugwaruka kuvyerekeye kiza sida.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Bakunzi b'ijwi rya Amerika, umwaka mushya muhire. Ikiganiro Kira cy'amagara y'abantu mu Burundi cyagarutse. Ijwi rya Amerika rizozarira abashikiriza ikiganiro Kira kigufi buri munsi kuva kuwa gatanu gushika kuwa kabiri ni guhera saa 12:10 ku mugoroba. Turabararitse.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Burundi. Imigambwe iprona na Sabanya Frodebu ntiyitavye inama y'abanyamigambwe iyo ku munsi wa gatanu ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega. Inama yo gutegura integuro y'itegeko rigenga amatora mu mwaka w'2020 bivuye ku kuntu ubutumire bwatanzwe. Ibyo bivugwa n'abarongoye iyo migambwe. Ibindi kuri nguru turabishikizwa na mugenzi wacu Evariste Nzikobanya.
Umukuru w'umugambwe badasigana iprona avuga ko ubutumire bw'iyo nama butigeze bubashikira. Abel Gashatsi yabwiye Ijwi rya Amerika ko ingene abantu batumiwe byoba arizo vyatumye abacanke bariya batitaba iyo nama yabereye ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi.
Ingene batumiye jewe nta kete twabonye, ariko kandi hariho ibijanye na forum de parti politique ingene basanzwe basigaye batumira abandi kama message. Bene ivyo vya message rero hari gihe message itagushikira cyangwa ugasanga telefone bari kutwaye cyangwa bayibuze, tugavuga yuko ku bibazo bene ivyo biba bikomeye muri kazoza kuko ni bibazo bya binovuga biraba igihugu. Bene ivyo bibazo bikomeye boraba mu gutumira abakandika makete nkuko vyahora, ndetse no gutelefona bagatelefona, kuko ni inama ziba zikomeye ziba rimwe gake. Kandi mu nama nk'iyo umugambwe ipronota hawe murumva ko si byiza, ariko twibaza ko ari akantu kaciyemo. Ariko intererano zacu aho umugambwe wacu badasigana iprono uhagaze tuzoheza tubishikirize tubicishije mu bundi buryo, kuko ni integuro tuzoheza duterera aho duhagaze tubishishije mu nyandiko mu rwandiko rwacu.
Muri Sahanya Frodebu hoho ubutumire bwari ubwo ku munsi wa kane intumwa z'umugambwe zishitse Gitega zivuga ko zasanze iyo nama itabaye zigaruka i Bujumbura. Petero Karaveri na Himana agatangazwa n'ingene iyo nama yahavuye iba ku munsi wa gatanu.
Twe twarigeze kumva yuko hariho code electorale iriko irategurwa, hanyuma turatumirwa no mu nama yateza kuba ku munsi wa kane tariki 3 nimba ntihenze z'uku kwezi Igitega kuri Hotel Rehoboth. Icyo gihe twaragiye Igitega turitaba iyo nama, ariko dusanga nta muntu n'umwe ahari aho hantu bari badutumiriye. Hari n'abandi twahwaniyeho ngo batumiwe, ariko dusanga nta nama yabaye. Ntitwamenyerera igituma, ama rero duca turabivamo turataha. Ejo kuwa gatanu niho twumva ngo inama yabaye. Ni ukuvuga rero iyo nama yabaye twebwe nayo twagiyemo, kuko nayo twari tuzi. Twagiyemo badutumiye dusanga iyo nama badutumiyemo ntayabaye. Urumva rero ntacyo mfise nubivugako.
Ijwi rya Amerika ryabajije kuri telefone uwaramutswa Frodebu nimba bazemera ivyafundikiwe muri iyo nama. Nahimana avuga ko azogira ico ashikirije amaze kubona ivyafunditswe.
Nibabumvikanye ibintu byiza tuzobishima, tuzobibona, kuko tumenye yuko kandi sanswe tubizi mu bisanzwe yo hageze ibintu mwe n'ibyo integuro yakozwe iraca muri leta hanigaca mu nama nshinga mateka tiravuyemwo ibyo tubona nkumbure bidatomoye tuzaheza tubivuge tibintu bidushimishije.
Bamwe mu banonosi bya politike baratewe amakenga na bimwe mu biri muri yo integuro y'itegeko rizogenga amatora yimirije muri 2020. Muri ibyo harimwo amajwi azosabwa uwigenga kugira torwe. Umuhinga mu bya politike bashimiye ubusa asanga uko ari ugukumira.
Bishoboka gute yuko mu ntara urutonde rw'abashinga amateka g'umugambwe barusaba yuko uwo mugambwe wa waronse 2% kugira ngo ushobore kuronka uruja gwo kwinjira mu nama shinga amateka, ariko uwigenga bakamusaba 40 muri iyo ntara imwe gusa kwijana. Ivyo biri mu ibwirizwa nshingiro bije rero mu matora uca wumva kari bintu bidajanye n'intumbero y'amatora. Ya ntumbero y'amatora navuga ariyo kuzana intwaro ya demokrasi. Intwaro ya demokrasi nayo ishingiye kukungana imbere y'amategeko, ishingiye kuguhiganwa mwese muri cyo bita legalité de condition. Umwe atanguye kwirukanga agenda gana 40% muri iyo ntara gusa yitorejemo, ubundi nawe naho yo bari byamira aza kuronka 20% mu gihugu cyose. Ho bari mu ntumbero yo gushaka gukomira aba nabandi.
Muri iyo ntego y'itegeko rizogenga amatora kandi harimo ko ingwati uzoshaka kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2020 iva ku 15 million z'amarundi yahora mu itegeko rya kera ikaja ku 50 million z'amafaranga y'amarundi. Iyo ntego y'itegeko rigenga amatora yaraye itunganijwe n'abanyamigambwe bari kumwe n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, itegerezwa guca mu nama shikiranganje yemejwe ikazoca ijanwa mu nama nshinga amateka na nkinguza amateka kugira izo nzego nazo ziyemeze imbere yo kwishigwa mu ngiro. Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Our voices Ijwi rya Amerika ryatanguye ikiganiro gishasha kuri televiziyo. Ikiganiro Our Voices mu rurimi rw'Icyongereza bisigura amajwi yacu. Icyo kiganiro kigizwe n'abakenyezi 4 baturuka mu mpande 4 z'umugabane wa Afrika. Umwe muri bo aserukira karere ka Afrika y'Ubuseruko. Nije Oriane itangishaka mumenyereye mu makuru y'Ikirundi n'Ikinyarwanda. Mu kiganiro Our Voices tuyaga ku bibazo bihanze umugabane wa Afrika bivuye ku vyumviro n'ivyifuzo vy'umukenyezi w'umunyafrika. Tuganira no ku yandi makuru yo muri Afrika. Kaze mwese abumva ururimi rw'Icongereza, turabararitse gukurikirana Our Voices kuri Facebook canke kuri YouTube. Fyonda like na subscribe mwongere mu gisangire na bagenzi banyu ku mbuga ngurukana bumenyi zose. Our Voices.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu mwanya w'ikiganiro Kanyaburunga.
Kwa Nyaburunga
ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahanikaze muri kino gice ca kabiri cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho tugaruka ku itegeko rigenga amatora yimirije. Leta yamaze gutangura kugisha inama abanyapolitike ngo batange intererano yabo mu kwitegurira amatora yimirije mu kunganira integuro y'itegeko rigenga ayo matora. Abatumire ni babandi nyene batatu. Honorable Tatien Sibomana ni umuvugizi w'urunani rw'abigenga Amizero y'Abarundi. Honorable Tatien mwaramutse.
Ndakora mukijeje Rome kandi ndaramukije n'abarundi bakumbirize na radio.
Urakoze. Turi kumwe kandi na Olivier Nkurunziza n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambo w'Adasigana Iprona. Mushinga nawe Nkurunziza mwaramutse.
Mwaramutse Jerome, twadukengurutse ku butumire mwaduhaye.
Urakoze. Uwuni tulikume ni ambasaderi Deni Vanshimi Usa, numuhinga mvita politike. Ambasaderi Mwaramuse.
Mwaramuse neza, ndaramukije na walika waratuko mviriza.
Beunazi abatunze nga mu Burundi bafite amahera bibaza ko aribo bari myeze ne gutwara iyo. None yo nakarero turamaze iminsi tukabona nibaza ko wagiye harusha amahera abandi atari ariko aratwara neza abanyamerika gusomba babo. Urumva rero ibi ni ivyo gukumira bararaje bati
urara abantu utuke umukuru w'igihugu cabandi
Burundi
uravyumva uravyumva
urareka nzo kwidefana ne aza kunyagiritsa. Urumva rero bahanaga ati maho gukumira ntiyagire ngo baraharuye bararaba ati byasha mu migambwe ishobora ku present umukandida tika turabe nyene tu naho nyene tubarize
izo
yego
sibe ngindi
sinda nagitebako nako gatima ho gukumira navye ikindi naco none aho ntacu ari gikenewe ko na leta yemeye imbere y'amakungu ko bemeye umuhuza za gufasha abarundi ko dutorere nyinshi y'icyo kibazo bakabidindiza mugabo bamaze kuvyemera iyo niyo yari yo nzira yotuma naye amategeko acaza hagacaza bimwe byo kuraba umutekano kuraba bazohiganwa kuraba ingena amatora azocungegwa ivyo byose twe twabibona muri genzira y'ibiganiro kandi nubu niho tugihagatse. Abibaza yuko rero
ariko ibiganiro hari ibiganiro byabaye igihe kitari gito hari n'ibyabiri hagati mu gihugu hari n'ibyabiri hanze
ivyo ni ivyo wawe
Ibyabaye
hari gato mu gihugu n'ibimwe twamatuvuga ibyo mugahambwe n'ibyabaye by'abarundi abarundi ntibari muri sende deputy gusa ivyo ni mu bimenyeye nico kimwe nibi bagiye mu Kayanza ngo n'urupapuro rw'inzira imigambwe iganwa nyezina ntiyarimwo nabagiyeyo ntibayemeye
none ubuho ibiganiro bimeze gute
ko ibiganiro bijya twatanguye kandi hajya atari abagomba ko tuguma muri soko ni ruzi biba byaheze ke kandi finalite yabari iyi nyene
impera
n'imperuka ko bagushika kumvikana ingene tuva mu magume muri crise twagiye mu kubera amatora mu 2015 iyo nayo yacishika ku nteguro y'amategeko azogenga amatora isenizo izo yatunganya ingene yo bimetse kuborohereza abazohiganwa byahize bibazo twategereza kwigira muri ijya bigani none ubu bagize bagiye bakavyigana sende DFDD n'abasoma mbike baye abo muri opposition batarimo bari ringena ya matora zo bariko arategurirwa barundi bose
Olivier hakogwa iki kugira ngo ntihagira ubusomere ndo rivuga
ubwa mbere nuko ubwa mbere nuko bavuze ategezwe kuko haba amahoro n'umutekano mu gihugu akomezwe kuko nta gihugu amatora yo arimo intambara leta ikomeze amahoro n'umutekano ica kabiri no vuga kandi n'ubu je uko yavuze nga niko ngo kwagwa vyukaje niko nanje mvuga ibwirizwa shingiro ibirimwo byubahirizwe mu itegeko rizoza kuko iyo bwirizwa shingiro twaritoye twongera turarihagararira ica gatatu nikihe nuko harimo bimwe bimwe tuzobandanya duterera nkuko babivuze mu kuntu baharura ibyavuye mu matora hariho amazina ari mu nuko abategeko
rimwe bazabaronga
ugasanga byanditswe nabi ibyo bintu bavyandike bibe neza kugira ngo bariko barahari bariko baraharura ntihazojemwo ibintu by'igipfungu naha tatyana ari ngaha havugira aya bavuga ngo ibiganiro bihagarara byose byahagaze ritwa turi turavugira reka rero bibandanye kugira ngo abarundi bashobore kuronka amahoro n'umutekano ariko kandi ico nemera neza ategugwe
kobera mvugira ha rero wewe biriko birakubabaza
amato ni byiza cyane kuko byo babibi abantu bahunze bari ko bariruka nico nifuza
ko ara manivyo bibaryo
je nifuza nuko abantu bahunguka n'abari hanze bakaza hanyuma tukagira ico dufunditse kandi amatora abaye abarundi bari hanze baje birahimba cyane
ko ariko nko muri ibi integuro yitegeka kugenga amatora harimo bimwe bimwe nk'ibi byo kwegu gushira amatora y'umukuru w'igihugu naye bashinga amateka naye mu makomine bikabira umunsi umwe kubwanyu mubona yuko nk'iyo ntumbero izo shobora kuba gushira mu ngiro
Umugambi w'adasigana iprona ubwa mbere tubanza gukenguruka integuro y'amatora yari yabaye mu mwaka wa 2015 kuko yari yashize hamwe amatora. Uno munsi gusubira kuyashira hamwe ni byo abantu basubira kwiga kuko bari bashize hamwe y'amashinga mateka na ya mu makomine ibyo barabishira hamwe kugira ngo ayo matora ari. Uno munsi bashizeho ayo mukuru w'igihugu naho nyene nukuraba ingaruka nari nabivuze tutegeza kuvyicara tukaraba inyungu yabyo. Inyungu yabyo n'uburyo buke ko migambwe ntibirwa bariruka cyane ariko kandi amatora ntaba menshi ngamari mwanya munini kandi si bibaye ngaha mu
buryo kwiyamamaza no n'imigambi iraheze gashikirizwa yose
yemwe umugambwe wawe ushikiriza guhera ku mukuru w'igihugu gushika ku mushinga mateka nibaza yuko utsinze ibyo mu imigambi mushikiriza ari
ambassadeur ndeni hari cokorwa kugira ngo itegeko ritengane amatora rihurize ko na bose
ego nkuko babihurije ko abo turi kumwe ibyo kokorwa birahari ariko nkumbure icyo bamwe bamwe tushobora kuba tudahuriza ko nuko jewe nguma mvuga nti dutegererezwa abarundi bategererezwa abanyepolitike bo mu Burundi bategererezwa kwiha intumbero kugira ngo bakore bafize icyo bisunga iyo ntumbero nayo navuze ni yo gushinga intwaro ya demokrasi intwaro yubahiriza kiremwa muntu tugarutse rero kuri ibi mwariko muravuga ndetse mfate ku byo mugenzi wacu ari ngaha Olivier avuze ati turashobora kuvugana kubindi ati mugabo ibwirizwa nshingiro ni ntakora koko
atabarundi baherutse kugira
abarundi baherutse kugitorera nagira ngo ndamwibutse kandi arabizi kuko ari mu vya politique yuko amategeko ashigwaho n'abanyapolitike kumvo za politique rero barashobora kubona yuko uko bahinyanyuye ibwirizwa nshingiro hashobora kuba hariho agahaze ako bihenze ko bivanye n'ikiringo bari barimo hanyuma bakaraba n'ibiringo vyimirije nticobuza yuko bashobora gufata iyindi nzira ko ubu bashobora kuba bari barabajije abene igihugu cyo bita referendum bashobora guca mu nama nshinga mateka na nkenguza mateka nabo nyine barabifitiye uburenganzira ari nk'akantu ari nkingingi imwe zibiri zitatu inama nshinga mateka na nkenguza mateka bakayihinyanyura igikenewe no gushaka kwa politique bagenda bagana intumbero bihaye yo gushinga demokrasi kuko ngira ngo ntaco gishasha mvuze murazi yuko umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi uramutswa igihugu n'amategeko uyaramutswa ni wo bavuga bati dufize intumbero iyi n'amategeko dushiraho agana muri intumbero nawo twaba tuzi ko bafashe ibigwanisho kugira ngo kugwanire demokrasi nico gituma rero jewe nguma mvuga nti intumbero itegereza kuba ya demokrasi nari dutwagwa n'umugambwe wafashe ibigwanisho kugira ngo kugwanire demokrasi ariko rero tugarutse inyuma gatoya turabona yuko muri iyi integuro naho navuze yuko tutazi nyene yuko ari iyo nyene iyo nyayo harimo ibintu bimwe bimwe binovuga ko bihaze nk'iyi integuro ikintu ca mbere mbona kiza kikuraho kikayituma itaba nziza nkuko umuntu yavyifuza kuko jewe mu cifuzo ciwanje navuga nti mu itegeko rigenga amatora ryo mu 2014 hariho ibyari bihaze jewe rero nkaba nari nifuza nti ubu rero haje yindi integuro bakwiye ahubwo gukosora ivyo byari bihaze mu 2014 rero siko ndabibona ubu ho haciye hazamwo ibintu byinshi bivangatiranye ugasanga bariko barakoresha amajambo adatahuritse nk'akarorero ibi byo kuvuga abigenga urutonde rw'abigenga inani z'abigenga nitumenya neza ibyo bariko baravuga hari hari amategeko nabonye ingene bayakora ugasanga babanje kudondanura amajambo makuru makuru tuza gusanga muri iyo tegeko byo baye byiza ngira ngo babihereye ko kumwe nibi bakabitomora kuko jewe ndabiravye kuvyonza bijanye na matora uko ukuntu bakoresha amajambo muri yinteguro biri kure cyane y'amajambo azwi mu bintu bijanye n'amategeko
ariko uravuga byari bihaze ku itegeko rigenga amatora ryo 2014 rijya gisunga ibyiza shingiye yo 2025
oya muri rusangi harimo ivyari bicisunga ibwirizwa njingiro y'2025 mugabo nabyo nyene byari byamaze kuva ko ibintu bimwe bimwe no kuvuga muri rya code electoral muri rya bwirizwa rigenga amatora dufise ryo 2014 byari biciye kubiri ni bwirizwa
njingiro twamaze kuja muri izo ngorane system
no kuvuga twatanguye kuja kubiri ni bwirizwa njingiro mu 2009 ubwa mbere bahinduye ibwirizwa rigenga amatora bagatangura kuvuga yuko birya mushinga mateka avuye mu mugambwe cyatakaza intebe aho twatwinjiye mu ntwaro itandukanye na demokrasi hamwe nibwirizwa nshingiro twa duvise ivyo rero byaciye biguma biza ubu rero je ndiko ndaraba mbona umengo bariko baratera bajya kure cyane aho kubanza gukosora ivyo twabona mengo ntivyari byiza
rero
hari ibintu bimwe bikenewe bikuru bikuru ka muntu mbona nagize ibi by'amatora ngendegwa ko hari ibintu ngendegwa ko utosubira inyuma kuko mengo twatuko turasubira inyuma cyane
aba banyapolitike kugira dusozere ikiganiro bakora ikintu uno
abanyapolitike kwicara hamwe ni byiza mugabo barabire hamwe vyukuri ibintu bitari mu nyungu z'igihugu babikosore
nabonye politike bake bakunda igihugu abashi bikundira inyungu zabo n'imiryango yabo n'abiwabo tweba dukenera mu matora gusa maze kurangira batugwiza n'ubusa
nta kintu na kimwe gishobora kunanirana gukogwa mu myaka iheze hari abantu bafashe ibigwanisho baragwana hamwe umuntu yiyumvira ati abo bantu nta wundi muti uhari mugabo ntishabujije yuko bicara hamwe ubuhondo bariko n'abanyapolitike bariko baravugana kandi bavugana kubijanye n'amategeko no kuvuga vyokorwa gusumba kwicara hamwe hanyuma bagakosora ivyo abona byo babitagenda
urakoze cyane ndagushimire ambassadeur Denis Banshimi ubusa nibutsa yuko uri umuhinga mu bya politike wakoze no kwitaba kino kiganiro twariko turabira hamwe ibijanye n'integuro y'itegeko rigenga amatora
mwakoze kuduha ubutumire natwe turabakengurukiye kuri kano kanya
ndagushimire nawe Olivier Nkuru nziza nibutsa ko uri umunyamabanga mukuru kandi n'umuvugizi w'umugambwe badasigana iprona wakoze kwitaba kino kiganiro
urakoze nkaba nifuza yuko ibyo byimbiro byose murazi kugira integuro bariko barashikiriza abo bitwara kugira ngo bizojemo uretse ibyo babiri nyuma y'ibwizwa shingiro
urakoze ndagushimire nawe honorable Tatien Sibomana urumuvugizi w'urunanirwa bigenga amizero y'abarundi wakoze kwitaba kino kiganiro
mwakoze kandi neje nzobitaba
ndagushimire nawe wahisemo kutwumviriza mwese ndabipfuriza umwaka muhire w'2019 no kuranirwa mu banyu no mu vyanyu naho butaha
Kwa Nyaburunga
Chari kila meshe jwe na Jerome Niyonzima
Kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatanda tuno kuimana Isaa 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
Kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu cenda Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Njuti rero mwariko mukurikirana makuru n'ibiganiro twa tubafitiye kuri isaha aha kabariho bigarukiye tukaba dushimiye ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Alimas Karara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo tubashimire rero mwese tubatumira kubandanya amutwumviriza mu biganiro vyacu tubashikiriza imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC Radio Ijwi rya Amerika radio yanyu.